muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, aho muri hose kandi mujye no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2. Amakuru. Diyosezi Gatolika ya Muyinga mu Burundi yavumbuye uburyo bwo gukoresha amaziko adatwara ibiti cyane.
Mukamufisi migambi yo kugabanura gukoresha makara mugakoresha ya maziko. Nashaka musenyere kubemera yuko iyi migambi nzayishigikira.
Uyu ni umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi no gukingira ibidukikije mu Burundi, Deo Guide Rurema. Naho mu Rwanda bacuruza imboga inyakiriba mu karere ka Rubavu barashima ko bibatunze. Mu Burundi rero ikigo kijejwe guteza imbere uburimyi n'ubworozi cyamutwenzi muri komine Kirundo cyakoze ubushakashatsi bwahinguye amashyiga atuma hakoreshwa ibiti bice bishoboka. Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye inkuru.
Sagaseseshwa rumuri akarere ka Bugesera intara ya Kirundo irimwo karacabonekamwo ibiti bike, naho uyu mwaka waheze ataruzuba rubangamiye iyo ntara kubera ubugaragwa, ingaruka mbi z'imisozi itambaye ziracaboneka. Abashoboye kwimbura bakaronka ifungurwa mu Kirundo bagira ikibazo cyo kuronka inkwi zo kubikinjika. Aba n'abanyagihugu bo muri komine ya Busoni ku mutumba wa Marembo.
Bantu turahigisha nyene mu bigunda n'ibyatsi turacana nta nkwi turonka.
Nubwo mu kitwashana n'ibyatsi, be ni byose turashaka kuma tugacana kugira ngo turonke ko twodye. Kuba tudafise ibiti. Inkwi zironka kubera tudafise ibiti. Turose ibiti nk'ubu mukahumbika, umuje tuzironka kugwisha.
Inkwi ziragoye kuko barinda kuza kuzihiga nk'iyo mu misozi kuko ibiti ntibiragwira ino.
Ububuriye ica cyane mu itongo iwe aronderera ahandi, ariko yemera inkurikizi zishobora kutaba nziza.
Kazifise wawe n'ushano bu wo gufata wiwe agucamane ndakiyitereye naho ndakiyitereye ukaza kugitema bakakigufatirako uwo muntu n'ibihumbi 200 narakiyitereye ubutajije kuzitora nka ngugitere ibihumbi 200 baguca
basa bagutse bitagenda aribyo naronka nitongo narigurisha kugwiza ibiti turose intuzenye ibiti twitere inkundi natwe twica tuziro ubu dushaka uyitereye yenze ugatera ibiti nyine bikwiye urakoramo kimwe ukagisatura harimo kararuriye.
Ubwo bukene bw'inkwi bwatumye hari abiyumvira ingene gotora umuti. Ikigo cegukira Diyoseze Katolika ya Muyinga cigisha uburimyi n'ubworozi cafashe ya mbere. Ico kigo kimaze gushyira habona ubushakashatsi cyakoze ku mashiga yotuma ibiti bike biri mu ntara ya Kirundo bizigamwa uko bishoboka. Patiri Gerard Ndongendahayo wakirongoye avuga ko uko gukingira ibidukikije kubangabanganwa no gukingira amagara y'abantu.
Ubushakashatsi rero bukabufatiye bushimikiye kugu koresha ibiti bice yuko bishobotse kose mu gucana mu gukinjika. Kuko ngaha mu ntara ya Kirundo harakunda ubugaragwa, hari ibiti bice, abantu ni benshi n'ibihari barabitema. Hama rero umuntu akagira ati none byogenda gute kugira ngo by'ukuri n'ibihari bice babibungabunge kandi abantu babandanya bakinjika. Niho rero twiyumvira rero gukora ku vyerekeye amaziko yotwara inkwi nkeya zishoboka kugira ngo bakingire ibidukikije kandi na cyane cyane ntasohora imyotsi, kuko imyotsi irabangamira abantu mu kubarya mu maso, mu kubagwaza mu mahaha n'ibindi.
Iziko rikora byinshi bishoboka rikogwa ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 850 n'umuriyoni w'amarundi. Ayo mafaranga ni menshi ku munyagihugu muto muto w'umurundi. Patiri Ngendahayo avuga ko ubushakashatsi butabibagiye.
Hariho rero nayandi bene gihugu bato bato bafise ubushobozi buto, ayo rero agurwa ibihumbi 70 kubera ko yose ari mu cuma. Iciza rero cayo nuko icumu bwa mbere kiraramba, icya kabiri naco nuko uyashiramwo nk'ibintu batari basanzwe bamenyereye gucana dufatira shora gushira mu nk'ibitiritiri by'ibigori babita bakaburaho bishira ko nta numwavuga bitanga ariko bishizemo urashobora kubitekesha mbere biheje bimaze kwa kabigasigaza n'amakara ushobora no gushira ku mbabura ya makara nkagira rero ni 170 menshi cyane rwose umuntu yabonye akamaro karyo aho kutagira umwotsi bikingira za yazangwara zo mu mahano mu maso
ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi no gukingira ibidukikije butangaza ko bugiye gushyigikira ubwo bushakashatsi Dogi de Rurema aburongoye yavyemereye Musenyeri Yuhakimu ntahondereye kuri uyu wa gatanu uwo mungere wa Diyoseze Katolika ya Muyinga yararamutse ashikiriza impapuro z'umutsindo abize gukora ayo maziko ya kijambere
nakenguruka ko nciye ahantu bambwira ko muri mu migambi yo kugerageza gufasha abakristu n'abenegihugu ngo tugabanure gukoresha izinkwi ngo duhungabanye ibidukikije ariko mukamufise imigambi yo kugabanura gukoresha makara mugakoresha yamaziko nashaka musenyere kubemera yuko twicaye hamwe tukaraba iriko birakogwa iyi migambi nzoyishigikira
muri uno mwaka intara ya Kirundo itegekanya gutera ibiti bingana miliyoni zitatu mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika turacyari mu Burundi abanyeshuri babigeme batwaye inda n'abazi batwaje bagiye kwakirwa mu mashuri mu bisata byose nta na kimwe kivuyemo mu gihugu cy'u Burundi biri mu itangazo umushikiranganje w'indero yashyize ahabona ejo bundi kuwa gatanu washize iri tangazo rikuraho ingingo yari yafashe mu kwezi kwa gatandatu gushize yavugaga ko abo bigeme n'abahungu babatera inda bajya bakirwa gusa mu mashuri y'imyuga yonyine rukumbi Raymond Zimana araduha ibindi bisobanuro
Nuko biri muri iryo tangazo umushikiranganje w'indero n'inyigisho z'imyuga yasohoye kwa 27 ukwezi kw'indwi 2018 avuga ko hashinzwe umugwihuzo kwakira abanyeshuri babigeme batwaye inda biga amashuri shingiro no mu gice cya kabiri cy'ayo mashuri eka mbere n'abahungu bo babagirizwa gutwaza inda abo bigeme Janvier Ndirahije aramutse ubwo bushikiranganje asaba abayobozi b'indero mu ntara kuza gutora itegeko nshikiranganje rigenga abo banyeshuri kugira barijikane ku bayobozi b'amashuri atandukanye akabategeka kwakira abo banyeshuri kubashyira mu bisata bitandukanye atana kimwe kivuyemo hisunzwe ibibanza biri kuri ayo mashuri uyo mugwe uzo kwakira abo banyeshuri bashaka gusubira kwiga gushika ku wa 10 kwezi k'umunani 2018 imbere yuko abo banyeshuri bakirwa bategereza kwerekana urupapuro rwerekana ko bize umwaka bakaweza Birete mu rurimi rw'Igifaransa urupapuro rwemeza ko uyu munyeshuri yiga kuri iryo shure urupapuro rwerekana ko atatu aheranye kandi atadubuye mu ishure n'impapuro zo kwa muganga amadosiye yose y'abanyeshuri basaba gusubira mu ishure akaba azashikanwa muri iyo mugu bitarenze ku wa 10 kwezi k'umunani avuye mu buyobozi bw'indero makomine iyo ngingo y'umushikiranganje ikaba ije gukuraho iyo mushikiranganje nyene yari yafashe ku wa 26 kwezi kwa gatandatu 2018 iyo nayo ikaba yavuga ko abigeme batwaye inda n'abahungu bazi batwaje batabandanya mu mashure shingiro ahubwo baca biga mu mashure y'imyuga ingingo yari yakiriwe nabi n'abaharanira agateka k'abanyeshure abavyeyi abigisha hamwe n'abanyeshure kiretse abo batwaye inda n'abazi batwaje abandi basaba gusubira kwiga muri uyo mugwi washinzwe n'ubushikiranganje bw'indero n'abahungutse abo nabo baca batanga urupapuro rw'abahungutse hamwe n'urw'abajejwe intwaro y'Ubujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Noneho tujye mu Rwanda aho abacuruzi b'imboga biganjemo abagore bo mu murenge wa Nyakiriba mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda bishimiye ko ari akazi kabatungiye imiryango yabo hari abagore b'abapfakazi bavuga ndetse ko bashoboye kwiyubakira amazu bishyura n'amashuri y'abana babo nta ngorane Claude Ganza mu Nyamagana yaganiriye nabo maze atwoherereza iyi nkuru
None si ubucuruzi urabona ndi umupfakazi ndamugabo nkira. Bunyigishirije abana banje bose barangije na za university. Navuga yuko ubucuruzi bwangendekeye neza.
Numwe mu bagore b'abapfakazi bacururiza mu isoko ry'imboga rya Bazirete riherereye mu murenge wa Nyakiriba uri mu karere ka Rubavu. Ni agasoko gato kubatse ku muhanda ahantu hitaruye gatamaza tuwemo. Hari igice bacururizamo imboga n'imbuto zitandukanye n'ikindi basukuriramo imboga zirimo amoko anyuranye y'ibitunguru, karoti na beterave mbere yo kuzishyira mu mifuko ibyinshi bikagemurwa i Kigali. Turaganira nabo batubwira uko babigenza.
Bega bitunguru tugura n'abahinzi babihinze mu mirima tukabizana hano tukabironga kwamara kubironga tukabipakira mu mifuka bikaje i Kigali ndetse abakozi bacu bakatugurishiriza amafaranga bahita dushyira kuri banki tukayafata.
Nkawe by'umwihariko ufite abakozi bangahe I Kigali?
Fite abakobwa babiri.
Uboherereza ibingana gute buri munsi?
Buri munsi noherezaga imifuka 10.
Iki?
Ya karoti n'ubutunguru ndabwohereza.
Birara bishize buri munsi?
Buri munsi birashira.
Umaze igihe kingana iki ubicuruza?
Izi karoti si imaze imyaka 15.
Muri iyo mifuka 10 wohereza buri munsi inyungu ukuramo?
Ku munsi njobora kubona mwenda nibura kubonamo ngibihumbi 20.
Kandi buri munsi ukabyohereza?
Ndabyohereza.
Yewe ncuruza ibitunguru, ngacuruza amashu, ngacuruza na karoti na epinari.
Uraranguza cyangwa?
Ndarangura nkaza gucururiza hano kuri detail. Ngo nukwango nk'ukwezi nshobora gucuruza umurima. Karoti zo rero hari igihe zirara zishize nk'umufuka umwe urimo ibirishana.
Mu gihe umaze ubikora bimaze kugeza hehe? Bimaze kugeza kuki?
Byambeshe imbere nta nzu nagiraga, ubu ndayifite, n'abana banje bariga, mbasha kwirihira mitiwere, ndetse byose nta kintu ntago nasabiriza. Niriwe hano tubona abakiriya pe. Turabona nawe uko uhagaze aha mu isoko, nta modoka ikeneye guhaha ihanyura. Imodoka yose ishaka imboga inyura kuri Bazirete. Nawe urabona ko uhagazemo hano zimwe zirasohoka izindi ziza.
Si abagore gusa bacuruza imboga muri iri soko rya Bazirete, hari n'abagabo bavuga ko ariko kazi bakora.
Kagazi kankereje ku bintu byinshi, nitejeje imbere, nabashije kubakamo inzu, nigura n'umurima, ubu mfite n'umugore n'umwana.
Hano mamaze igihe kirekire, ndikora mu myaka 11.
Paro izi ngizi bita amatako, ngemura paro 500. Indoya bita mushenzi nazo ni 500. Karoti ng'imifuka 3.
500 ubu ni ukubara kamwe kamwe?
Agafungo kamwe kamwe.
Agafungo kamwe ukarangura ngahe wewe hano?
Kamwe ngarangura 60, 70, bitewe n'uko byaje. Kigali ngagurisha ku 125 gutyo, bitewe n'uko isoko rimeze.
Uretse aba bazirangura bakazohereza I Kigali, hari abandi bakora akazi ko kuzisukura no kuzishyira mu mifuko. Nko kuri karoti bazishyira mu mufuko kuzura, ubundi bagakomeza kuzitondeka ku buryo bugaragara nk'uburimo ubugenge. Niba umufuko ufite uburebure bwa santimetero 40, usanga ureshya na santimetero 80 umaze kuzura. Babikora bate?
Urabona dushiramo imigozi yatugana dutondeka kugeza igihe guzuriye hejuru.
Ubwo gufunga umufuka umwe kugira ngo urangize neza wizere kukomeye bigutwara umwanya ungana iki?
Minota 30.
Ku munsi buri ushobora gufunga imifuka ingahe?
Ku munsi ngora nk'imifuka ibakamba 400.
Ubikora gute ku buryo bitaza kongera kugwa, ugafunga umufuka uruzuye ugashyiraho n'ibindi bingana n'umufuka?
Zishiragamo ukazishyiramo neza, warangiza kuzishyiramo kugira ngo uguterekaho ukaguceka, warangiza kuguceka kuzitondeka ku murongo guca.
Uretse aba kandi, hari n'abana bigaragara ko ari bato bakora akazi ko gusukura cyangwa kuronga ibitunguru na karoti. Bamwe batubwiye ko bakiga mu mashuri abanza. Byatumye twibaza niba koko biga cyangwa bari mu bataye ishuri. Tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakiriba Bwana Epimaque Hagenimana, adusubiza muri aya magambo.
Oya, abana bariga, ahubwo n'uko ibizamini byarangiye, ariko ubu ni hariya hakoramo abantu bakuru.
Ubwo mu gihe cy'amasomo ntabayata ngo bajye kuhakora?
Ntabwo bishoboka, kuko n'ubundi niyo batangiye koza batangira mu masaha yo ku mugoroba. Ntabwo uriya ku manywa ntabwo yaba ari gukora, ni uguhera mu masaha 9:00 10:00 gutyo kuzamuka. Nta mpungenge zihari rwose.
Imirenge ya Nyakiriba, Bugeshi, Cyanzarwe na Rubavu ni imwe mu yeramo imboga n'imbuto ku bwinshi. Uretse izicururizwa kuri Bazirete, izindi nyinshi zirangurwa n'abaturage bo mu mujyi wa Goma. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Ni amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye rero ayo makuru y'umunota umwe, mushobora no gusanga kuri Facebook VOA Radio yacu. Radio Ijwi rya Amerika ni n'ibiganiro dore kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga, kwa Nyaburunga,
kwa Nyaburunga ni kiganiro c'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga, gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga, ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana, isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga.
Kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro
kwa Nyaburunga.
Aho dushimikira kwisubiza hamwe y'imigambwe ikomoka ku gishyitsi cya Gauturemi Amos. Abatumire ni babandi nyene batatu. Hari ambasaderi Anatoli Bacanamwo n'umunyamabanga mu biro byo kumenyesha makuru mu mugambwe FNL. Ambasaderi mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Murakoze namwe. Ubundi turi kumwe ni Honorable Pierre Celestin Ndikumana ngoye umugwe washinga mateka bakukira urunani amizero y'abarundi. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Turi kumwe kandi na Kazimire Ngendanganya n'umukuru w'umugambwe Paripe Agakiza. Mwaramutse Ngendanganya.
Mwaramutse neza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Murakoze namwe. Honorable Celestin, mwebwe mu mizero y'abarundi muri kumwe na bamwe mu bavuye mu badasigana. Abo badasigana murabigishira kijya gahutureme.
Abo badasigana ingene twagiye hamwe nta murundi numwe atabizi. Bakumiwe nabo bakumugambwe nkuko natwe twakumugambwe nkuko. Mugabo mwibuke ko gahutureme hari ikindi kintu gihambaye avuga ati abarundi amoko yose dukwiye kubana nk'abavukana, dukwiye kubana tugategurira kazoza keza igihugu, tugazosigira igihugu abana bacu batakitarimwo injyane za moko. Kuba uyu munsi rero abantu batwagiriza ngo mwagiye hamwe n'abatutsi, abatutsi n'abana b'u Burundi, abahutu n'abana b'u Burundi, gihambaye nuko tubana amahoro. Yaravuga n'ikintu bita contrat social.
Umwe mwagiriza FNL ko yegereye ubutegetsi, mugabo harukwegera no kuba mu butegetsi, mwegwe mufite abashinga amateka n'abashikiranganje. FNL irabarusha kwegera ubutegetsi.
Icyo abantu bagitahure neza nawe ugitahure kuko weho ndazi kubaza icyuzi abajournaliste nuko bigenda. Twebwe kuba dufite abashinga amateka uyu munsi kimenyetso cyateza kubereka ko twagumye ku rugendo kuko abanyagihugu bagumye nyuma yacu.
Paripe Agakiza, mwumvise ivyaciyemo byinshi mwagiye mugaruka ko vyatumye mutata bamwe bajya muri iyo bari mu bindi. Uno munsi birashoboka yuko 2020 bishika abo kwa Gauturemi muri hamwe.
Murakoze. Nagira ndamuhumucu aracari muto.
Sini mutoto kuko iyo Paripe Hutu FNL ndayimaze mu imyaka 30. Mu mwaka wa 31.
Hari ryo batazi.
Nta na kimwe tutazi.
Nico gituma usanga na politike igenzera nabi. Nkubu ari karavuga ati karatasi yarahemutse. Imigambwe si kontra y'ubuzima bwose. Harava muri uwo mugambwe akaja mu wundi. Barabye imikorere y'umugambwe muri politiki uraba gishobora kunguruza. Nk'umwanuzeye nkana dufate FNL ya Gwasa muri 2005 yavuze ati je ngiye hamwe na Frodebu.
Ivyo ntivyikeze bimwe none muhete mu naho bavuga ngo kuki
hamwe na Frodebu
abarundi twari tucibereye ku rugamba twagiye hamwe na Frodebu ryari.
Muramba barira waza kunyuganira
abo barongoye batayizi kuki bayikoze mu kinyegero.
Birashoboka yuko no munsi ragijya gahutu ryotorora abantu bose bitirirwa gahuturemi bagasubiza hamwe imbere yuko amatora aba.
Nico nagira nshike ko rero. Ugize politike, ugize umugambwe, ufise ntumbe, ufise ntumbero yawe. Ku imigambwe myinshi yaje muri 93 yarimo abahutu. Yose wasanga abantu bakomoka muri Paripe Hutu, ufate za Pepe, ufate za RPB, benshi bari bevoluye muri Paripe Hutu. Nuryana mvuge mbwira uyo rero yuko abavuga babehebuze nabazi abagiye mu yindi migambwe bagakreya yindi migambwe none barahemutse. Ubwo rero dusanze dufite intumbero intumbero imwe tuzoja hamwe
no munsi uno munsi ntituvuge mu migani FNL nga abari mu mizere y'abarundi bari nga kumbere na FNL cyanzu na iteringa birashoboka ko muje hamwe
bivana n'intumbero yo migambwe yabaye imigambwe ubifite intumbero zayo ntituyizi yuko tukibona kumwe ico kibazo cha demokrasi
murabona
ko umuheto waravuyemwo turi mu rugamba rwa politiki
ariko kubwanyu birakenewe hoho birakenewe hoho yuko bo kwagahuta muje hamwe kubwanyu hoho birakenewe
kubwacu birakenewe mugabo jewe nduje hamwe n'umugambwe ngo kwindi migambwe iyo ja hamwe
mpindukiye kwa ambassadeur Anatole Bacanama kubwanyu birakenewe yuko abo kwagahutura bimuje hamwe uno munsi mugashi mukagira urunani kugira mwitegure amatora muhigane muri demokrasi
byari bikenewe ariko kugira bibe ariko kugira bibe ndabona umenga n'ukubanza hamwe bagahindura ivyiyumviro kuko kugira abantu baje hamwe nuko ivyiyumviro umwe bifise akantu k'insano ahubwo magaruke kuri ibi bavuga ngo vy'abantu baguzwe umaze kuvuga ngo bakaratasi baraguzwe abandi n'abandi n'abandi baraguzwe gusa no bashikira bakazi imirwa baraguzwe ni ibintu je ntashobora kumva kuko ugiye muri ivyo paripoti bashiguma mu ngwano ubu areba avuga ko wasaya guzwe
none uvuga ko bidashoboka uvuga ko bidashoboka ko abantu bagugwa
ko abantu bogugwa byoshoboka ariko biragoye je nico nagomba mbwire mwene wacu député Celeste maze iminsi numva bavuga ngo abagugwa kandi ugiye kuri iyo bavuga abagugwa uvuga ubwa mbere muri iminsi murazi ko ari honorable Gwasa areba avuga ko yaguzwe
yaguzwe na
kubera abavuga ati afisa ministre n'umudepute yibereye aho abamukirikiye bamwe bari mu minyororo
bagacishira hebwirizo
bandeke mbandanye abamukirikiye bari mu minyororo hari habandi bari ko baracugwa pfuna buhoro kubera bo bari ko baragumuka
ubu bose bo kwemera kuza mu cugamo kimwe cya gaturemi bakemera kurongorwa na Jacques Bigirimana mwo bakira
twobakira gose kandi numvise ukuntu Perezida Kazimira avuga nta kidutandukanye mu nagikomeye kihari aba nabo mu mizero aba nabo ibyo bongo twahuri
hamwe icyo cyugamo corongorwa n'uwundi ari agatogwasa cyangwa ari Kazimira ngendanganya mwebwe abo muri FNL ntimo kicama
twebwe nyine tumeze urabona Perezida fondateur ni Gahuturemye nta mu Perezida numwe ashobora ngo jewe n'icyo nzoguma nitwa umukuru w'umugambwe hari ico bita kubisikanya uwo muntu rero nambara uwo mumizero nambara hehe yoba yibaza ngo jewe ngo ni jewe ngo FNL ni jewe kandi ipfa gutwiza amategeko uvuze ngo FNL ari amizero twaba turi nyuma y'amategeko murabizi
bite amahoro imigambwe Zomba ingimba
Zita za mahoro numutekano Twirinde kusubira mungwano
Twirinde kusubira mungwano Twirinde kusubira mungwano
Zita za mahoro numutekano Twirinde kusubira mungwano
Namwe baduserukira Mukundi igihugu
Honorable Pierre Celestin irashoboka ibi bintu byo kuja hamwe mu cugamo kimwe abo kwa Gahuturemye
ngira ngo nawe kuri plateau wabibonye yuko icyo kibazo bagiye baragikwepa jewe mugabo sinkunda gukwepa ibibazo kubera ikibiri ku mutima n'ukuri mbafise ku mutima ndakuvuga uko nyene bagikwepye baraca hijya no hino hari abakubwiye ko bazogira amakoalition n'indi migambwe abona ko bahuje urumva ko cyaranga irya Gahutu ridashobora bigoye kugegeranya ubundi twebwe ico twipfuza nuko abari bataye mirongo bose abantu bose bahenzwe abantu bose baciye kubiri bo kwikubita gashi ntacho buza ko byukuri dushobora kuba umwe tugashobora kubandanya ugo rugamba mugabe ingorane hari ariyo ngomba ngarukeko nuko hari bavuga bati gwaraheze aho rero urumva ko haba hatanguye kubaho inzira zitandukanye abavuga bati gwaraheze twebwe ibyo twarondera twarabishikiriye cyararangiye ntangorane urumva ko byukuri ntibakiri ku rugamba
abo rero bavuga bati gwarateye intambwe nawe ntitukiri
hafi abatiri abataki abo nitwebwe twarateye intambwe mugabo turacabandanya ntiturashika abo rero abo baba byumva gucyo baraza tubandanye turondera iki turondera bwa butungane kuko nta buraboneka ibyo rero bagenda bagafurugu tabonye ne bagace baduta
ariko kazi mi
hari impamvu babigira gucyo
oya muja hamwe twari twabitanguye muja hamwe mukica
navuze ati narabajije iyo gwasari barankari
oya ubuze hari impamvu ubuze paripe butu nabo bose
ico cugamo co hamagazwa na gwasa naho nyene wo mwitaba
nta kibazo na kina
ndasozereye ambassadere Anatole ico cugamo ca gautureme icorongorwa nuwundi ari gwasa canka ikazimire mwebwe mu mukita wa FNL
twetwo cyitaba ikintu twoshira imbere ni ntumbero tugiye gukora iki hagize ukwega maguru kuko hari habari kora kwega maguru nkuko president Kazimira abivuze twebwe twarabitanguye hova kera no bamenyesha ko hari wavuze ngo bafise abantu benshi gukibuga no saba kwaza baragira evaluation
baze barasuzuma
murazi hayuka kuba amatora
nta minsi hetse
hayuka kuba amatora yo kwemeza ibizo shingiro hari habigishije oya nabigije ego iyo ufise abantu cura uti natije sinatsinze ico ni cyambere ica kabiri naco nukura uti mbega abashinga mateka twari kumwe bose turacari kumwe mbega abashikira nganji ubwo jewe ubwo baracanyemera baraje ivyimbiro ho bigeze ubwo ntiwa barahandi
bo icamberwa busa nuko bomenya yuko umurongo twagumye ko nubu turiko kandi twipfuza kw'abantu baje hamwe ico turacifuza
ubwo ico mugiye gukora
ubwo bumwe turabushaka mugabo mwabonye ntambanya aho ziri bavuga bati tuzoja kubo twegamiye kubo twegeranye urumva rero ivyo biragoye ko babantu bose bakomotse kuri gahutureme bagaruka
icyo muzokora kugira mugerageze kwegeranya
na cyane cyane yuko abo bari hijyano hino bafise utuntu bagiye barahurirako urumvise Kazimira yakivuze neza ntigomba ko tudasiga n'inkore ku maso ati twarahuye ati mbaza nti mbega gwasarihe yari yakubise agatima mpembera aribuka ko hari umuntu akomeye ari nyuma atagiye muri utwo tuntu bagiyemo murumva ko bamukariye bati
hari cyo mugiye gukora kuko
nico ntibishoboka twebwe ico tugiye gukora n'ubu turiko turakora no kubandanya twereka abarundi ko tugikeneye kubandanya urugamba kwa politike kugira ngo dushike ku gihugu ciza igihugu kirimo ubutungane bw'ukuri
aho abamwe baronka bakegerana bashitse bakavuga bati tugomba dutora indongo datari gwasa muzovyemera
twege nta kibazo bikurikije amategeko rero nubagaruke mu ruhongo
rero ndangirije kwa ambassadere Anatole bacanamo hari ico mugiye gukora muri FNL kugira ngo abantu intama za gahuture mizegerane
nivyo tumaze iminsi turimo
amwe mushobora kubegeranya bashitse bagaca bavuga bati dushimye ko twokorana tugatoya indongozi atari Jacques Bigirimana muzovyeme
oya ntibovuga twatoya indongozi atari Bigirimana tubati toreye indongozi na Bigirimana rimwe akabiryohiganwa
ariko naho yobe indongozi ngo tatije yake bigirimana bivuye
muri cyo mategeko twebwe nko dukunda indongozi twemera amategeko
reka ndagushimire ambassadere Anatole bacanamwo nibutsa yuko uri umunyamabanga mu biro byo kumenyesha makuru by'umugambwe FNL wakoze kitaba kino kiganiro
namwe ndabashimiye cyane mwakoze kudutumira iganiro mbona cyari kimeze neza
urakoze reka ndagushimire nawe honorable Pierre Setendi Kumana urongoye umugwe washinga amateka bakukira amizero y'abarundi wakoze kitaba kino kiganiro
mwakoze namwe ndabashimiye yeko mwantumiye kandi ndashimiye n'abatwumvirije ndabasaba kurema kugira ngo ijyagaho tuturari bandanya kandi tuzorishikira
nawe ndagushimire Kazimire ngendaganya uri umukuru w'umugambwe paripe agakiza wakoze kitaba kino kiganiro
murakoze je ngendaganya Kazimire ministre wa paripe hutu nijyo je namubaye nta nundi azomwa nta nundi yamubaye imbere ni ndinararibonye rero murakoze rero kuntumira byoshye ndashobora kuzana tanga umuco rimwe na rimwe muntumiye ko ndabona ko hari byinshi abantu batazi
nakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfurize mwese kuranirwa mu banyi no mu byanyu naho gutaha
kwa Nyaburunga
cari kiramesejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi ry'Amerika
radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet www.voaradioyacu.com no kuri Facebook VOA Radio Yacu naho kugera mu kanya muradukurikira no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera sambiri rero. Mwese uko mungana ndabashimiye cyane aya makuru na nyaburunga no kwa nyaburunga nanga habihumurije mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika umugoroba mwiza murakarama.